kumipendeza.
Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 kuri FM 104.3 mu Shara no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio Acu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu akaburungu Radio Acu VOA akaburungu com muri weneza nshuti mwese dutiramanye muri kumwe na Frederic Monikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro muri sanga cyo munsi turagaruka cyane cyane kuri raporo iherutse gushikirizwa n'ishyira hamwe Olucom ivuga ko mu Burundi ibibazo bijanye na ruswa kurya ibiturire eka no kunyuruza amatungo ya leta bibandanya. Ariko imbere yaho twashaka kwibutsa ko uyu munsi ari tariki 6 z'ukwezi kwa kane mwaka 2022, no kuvuga rero ko haheze imyaka 28 habaye ihonyabwoko mu Rwanda. Uyu munsi rero habaye eka ukwibuka iyo myaka 28 irangiye habaye ihonyabwoko ry'abatutsi. Turafite abamenyesha makuru mu masaha imbere bahava dushikiriza amakuru y'ukuntu ibintu byagenze. Turafise Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda na Eric Bagirusari Kigali mu Rwanda. Hari n'ayandi makuru tuzakubashikiriza ajanye no kwibuka uyu munsi w'ihonyabwoko. Reka rero tugaruke ku kiganiro cacu muri sanga cyo munsi. Mu Burundi ishyirahamwe gishinze kurwanya iturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta Olucom yarasohoye raporo mu misezi yerekana ko ikibazo cyo kunyuruza amafaranga cyabaye ndanse kuko muri iyo raporo yakoze mu mwaka 2021 iryo shyirahamwe ryatoye ko Burundi bwatakaje imiliyari zishika amajana 4 z'amafaranga y'amarundi ayo akaba yagiye mu kunyuruza amatungo ya leta eka mu kujya ibiturire eka na mu gusesagura amatungo y'igihugu. Ikibabaje rero nuko muri raporo bavuga ko hariho n'abari mu nzego zo mu butegetsi boba bafise uruhara muri ibyo bintu mu gihe byo bari bintu ikibazo gikwiye kwicarigwa. Uyu munsi rero twatumiye bamwe mu bahava badushikiriza cyane cyane ibyo batohoje kandi bongere batubwire n'ukuntu icyo kibazo cotorerwa umuti. Mu kanya mu minota nk'itanu turaba turi kumwe na Gabriel Rufiri nabageneye akaba ariwe mukuru w'iryo shyirahamwe Olucom yishinze kugwanya ibiturire kanaruswa mu Burundi. Turaba turi kumwe kandi na Emi Pascal Nduwimana akaba ari umukuru w'ishyirahamwe MAC no kuvuga Ministère Africain de Compassion de Kambazi abo dukorana niba hari umwe araboneka muri abo. Pascal Emi Pascal Nduwimana muri ngaho
ego cyane jenda abumva cyane
mwiriwe neza Pascal Nduwimana. Ni byiza cyane rwose mu kurindira ko mushyirantahe Gabriel Rufiri ashika ngaha anashaka mutubwire ukuntu ku giti cyane mu bantu bakiri bato mu Burundi eka bashira imbere intwaro nziza bashira imbere eka kugwanya ibiturire no ku kangurira ugaruka kugira ngo rwiteho inyungu z'igihugu iyo raporo mwakire gute
kubye gambere ho turashimbene wabarundi ndetse mbere na leta yanashyize ibuca ibindi bintu byo kurwanya ibiturire kuko turabizi byo ahantu hariho ibiturire atagutera imbere kandi turabizi ko ata majyambere haba muri bwa mbere twarashimye ibihari leta nzeyi icyo kintu yaranagikomeje cyane iranashyira imbere ibintu byo kurwanya agasahura itunga hanyuma ikindi nacyo ndetse na kizigenza ubundi we nyamubwiwe arabivuga akajya ahantu agatembera akaraba ati hano hantu harasahuwe hano hantu haribwe kandi by'ukuri uraze ukacubona yuko ari indongozi by'ukuri basize imbere iki kibazo cyo kurwanya aba bantu rero ibyo rero twebwe turabishima uko turi hano turazenguruka intara turabona ingene biri kandi turabona ko hari intambwe by'ukuri ego ntawovuga yuko ati giturire cyarahede turabizi ko ari urugamba iyo umuntu abitanguye ariheba kandi aba ari intambara idasanzwe ariko mugabo turashima yuko hariho ukwikosora kandi ukabona ko ubufasha ahanwa ari ahanwa by'ukuri bitwarabibonye bana batwereka bataba nabize abanabasahuye ibi rero turashima kubwa orikome nayo ko ije ngo iterere kandi by'ukuri habaye ugukebura umuntu nakumva ati tunga ko ari iby'abarundi twese umuntu akumva ati yigejwe aya mabanga ari iwawe yigejwe ikigega cyawe yigejwe uguteza imbere abarundi ibyo umuntu aca abishima rero twebwe natwe tuzogira akanya kumbura tuzomushire nawe aduhe iyo raporo umuntu ayisome neza ariko kandi by'ukuri ibi byo kurwanya abasahura itunga ibi by'ukuri biri muri twese n'ikintu turwanya twese kandi hamwe tuba umuntu akumva yuko amatungo atari bwiwe turashaka twese ko twotera imbere abarundi turashaka twese yuko ibintu twumva ngo byaruswa yuko byohera iki rero kiraba umugambi wicanye idini cyanye intara ni kiraba umuntu udasa akunda abarundi igihugu afise ubuntu
Eme Pascal Ndubimana
amatohoza akumva kibi byaragiye agashigikira ko batebure ibisibi
n'amba Eme Pascal Ndubimana muravuze ko ico kibazo abategetsi bacicariye ivyo n'ivyo hariho twigoro tutari duke tuboneka ko ariko aragwanya ivyerekeye ruswa n'igiturire ariko utwo twigoro n'utwigoro twatanguye kuva kera cyane gose ariko harashinzwe n'amashiga hamwe ika ajejwe kugwanya ibiturire ruswa ariko ivyo bibazo vyagarutse umwanya wose akizero kariye ko utwigoro turiko turakogwa tuzotiba tukagira ico dushitseko
so icyizere aho ningomba kuvuga yuko hajyanye n'ibindi bazi yuko abantu atari akigoro ubure ahantu hari ubudasa nuko haba ugukebura hakabamo urukundo umuntu akumva ariko arakebura atagwanije adatukanye hakaba ukwirindira yuko turi hamwe twese kuko by'ukuri imbere nizo haraba amashyirahamwe akebura mugabo ubirabye ugasanga iyo nyobudo yabo ntabwo ari inzego zimeze avuga ngo akunze uburundi arababajwe n'abasahura harabamwo ibyo gushikuza ibyo kurenganya ibyo gukumirana mbere hakabamo akandi kantu atari keza rero akigoro cyane ubudasa ni uko hajeho kumva yuko twese turakunda
abantu u Burundi ubwa mbere haba ukuva yuko ubu butunzi ari ubwatwese ni ukuvuga yaba ubu butunzi kama izahabu ibibwa canke agataka hakaba kuva ati ibi ni iby'iwacu twese abarundi kandi ata n'umwe avuyemwo ibiti by'akazi kamwe ibiti by'umugabo umwe canke nk'abatwara bamwe bakatubwira bati nimurereke mwese bereka ntihagire umuntu abasahura ubu butunzi bwanyu kandi ro hagasa haba rero ukuvuga ikintu ushyizemo kubaha ugukebura ugasomeza umuntu naho abari inzego cyangwa uwiketswe akegerwa neza
guhana Pascal eme Pascal ndwimana n'ikintu guhana n'ikintu gihambaye cyane kose kugira ngo abantu bakaboko batuzwe ndabona n'umushya ntahe Gabriel Ufyiri ashitse ngaha mwiriwe neza Gabriel Ufyiri
mwiriwe neza nagira mbanze ndabasaba imbabazi kuko nfunze ikibazo cyari cy'amarezo n'ubu ndabumva nabi cyane ndumva bimwe bimwe ndabyumva sinzi ikibazo gihari sindabumva neza mugabo nibaza ko nza gukurikira nicyakunda
nihagira icyo tuvuze utumvise neza uragisubizamwo ariko twebwe turakumva gatanu kuri gatanu ni byiza cyane rwose ijwi ryawe yararongorotse
muranyumva ariko jewe sindabumva cyane ariko ndagerageza numvise bimwe bimwe umutumire mwa duriko turasangira ikiyago yashikirije ariko ndagerageza numve ni hasi nuko ushobora kumva ibibazo
ni byiza cyane rwose reka rero tugaruke kuri wewe utubwire cyane cyane icyegeranyo washikirije ishyirahamwe Orukome ryashikirije muri uyu mwaka w'2021 ni icyegeranyo kirekire ariko mu majambo make cyane rwose ibibazo wasanze bihagaze hehe Gabriel Ufyiri
oya nibyo twebwe ubwa mbere mubanza mukamenya yuko ishyirahamwe Orukome rimaze imyaka 20 riri ku rubuga ririko rirakora ibijyanye no gucungera amatungo ya leta ndabibutse yuko kandi ibyo tubikora twishimikije ingingo ya 69 y'ibigwa shingiro iyo rero aba mwibwirizwa rya kera aba no mwibwirizwa gihugu iyo ngo nigeze ihinduka yagumye uri uko nyene ivuga yuko ubutunzi bw'igihugu agace kayo k'iyo ngingo kavuga kati ubutunzi bw'igihugu ni nakomwa nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kubikoresha icyo agomba uko yokwitwa kose igiti cyose yoba afite n'icyo ari cyo cyose ntagira uburenganzira bwo gukoresha ikita irekurire ikitajyanye n'icyo bwagenewe agace k'iyo ngingo kayo ka kabiri kavuga yuko ubutunzi umunyagihugu wese afite itegeko ryo gukingira ubutunzi umunyagihugu wese w'umurundi afite itegeko ry'uko abonye umuntu ariko aronona ubutunzi bw'igihugu aca ahagarara niko aho hantu handitse
gushika ubu Gabriel Ufyiri mu bintu mwatohoje murabona ko abanyagihugu ubwo ruhara bagumva kandi bashobora kururangura
yego abanyagihugu barabikora cyane kuko nikimenyamenya twebwe ntitushobora gukwira ahantu hose mugo barabiduhereza tukabikorerako aho niho rero nibaza ko mu myaka 20 tumaze kuko turakora niho ishyirahamwe Orukome ryagiriye ingufu kuko ibyo turabatirwa mu banyagihugu no mu gihugu mbere no mu batwara kuko abatwara hari igihe nabo bone babura ingene babigenza baca bituzanira ibyo rero nazo turabishima iki cyegeranyo rero cy'uyu mwaka numva ko ari n'igicegeranyo kigize 20 kuko buri mwaka dusohora icyegeranyo abokenera kuraza ibyo byegeranyo bubisanga kuri site yacu web cyangwa bakaza muri biblioteke yacu ku biro aho dukorera bazobiro nk'abazobibona n'ibintu bisanzwe bitanyegeje kandi niyo tubisohoye tubacururindikiramo muri leta nabo ni nkuba ariko badutelefona batuvuga bati ayi bararengeje ayi ibi nibyo ariko kandi tuca tubivugana kugira ngo turabe ibintu byokosorwa ibyo rero n'icyegeranyo nubwo ko ari icyegeranyo gisanzwe cyangwa dukora kiretse gusa yuko amadosiye menshi tubona dukora utubona ko atahadashika kubera byinshi bidakosorwa
Tugarute rero kuri ico cegeranyo mwaravuze ko hariho n'abategetsi eka abantu bafite ibiti bikomeye bashobora kuba bari muri iyo ngeso y'ukurya ruswa kurya ika y'ugutangira iturire n'ukurya ruswa ivyo bintu byifashe gute muri iki gihe
nababwiye nimuze kuntunga gato ko hari ibintu ntumva sinzi ikibazo kihari kubera iyo hari ibibazo ntumva kuko sinumvise neza numvise bimwe muzacika kuje sinabyumvise
reka ndagusubiriyemo muri raporo muravuga ko harimo mu bantu banyuruza amatungo y'igihugu harimo abari mu bategetsi icyo kibazo cyakiriye gute n'abategetsi
uya barimo zepeze
numva telefone ya Gabriel
harimo abantu muri leta benshi mugabo kandi harimo n'abadandaza babikorana nk'amasoko ya leta kenshi usanga kuko murabona muri gicegeranyo twaravuze ibisata byasinzikaye gusumba ibindi hari gisata kijyanye n'iby'amasoko ya leta hari gisata kijyanye n'ibyo mu makomine hakaba n'igisata kijyanye n'iby'ama ama entreprise no kuvuga amashyirahamwe ritifite mu mitahe abo bantu barasinzikaye gose kandi n'abasoko amafaranga menshi cyane mugabo usanga rero ngaho kuko ari hatatu amasoko ya leta niyaza ubwa mbere hasiretse mu butungane usanga gusa ari ibintu by'imanza mugabo naho ne hari biturire kuko muri atwe dukora ku bye gusuma dukora ku bintu byinshi rero ikibazo kihari nkuko muri ko murabivuga nuko dusanga muri leta barimo ntitwovuga ngo ni bose kuko harimo nk'abantu bagerageza nk'uburabye nk'umushikiranganji uno hagati mu gihugu urabona yuko uko agerageza uko abikora kose urako agerageza kuraba yuko ubushikiranganji bw'igihugu giturire covano mugabo rero ntashobora kubikora bonyine ngo bishoboke kuko leta igomba kugira kimwe no kwita solidarite guverinementale bakabikorera hamwe bose tukabona yuko umwe tumushikiranganji uno hagati mu gihugu afise abashikiranganji bose bakurikira bikagenda gutyo cyane cyane bagakoresha abantu b'abahinga kugira ngo ibintu bigende neza gusumba
icyo rero
ushobora gufasha gose
Gabriel ufite mwavuze ko ishyirahamwe ryanyu rimaze igihe kirekire cyane rwose ritohoza eka abasesagura amatungo y'igihugu eka na ruswa imonogoje mu Burundi murafite akizera ko ivyo bibazo bizoteba bigatorerwa umuti naho hari utwigoro muri iki gihe two kubirwanya utwo twigoro two kwibutsa ko twamye tuhari kuva kera ikintu kitagenze neza ni ikihe ko umengo ruswa kurya ibiturire ikagusesagura amatungo y'igihugu byabandanije
n'ubundi abarahiye sindabumvise neza n'ukuri numvise ibice bice
murafite akizero ko ibiturire ruswa gusesagura amatungo y'igihugu bizoteba bigatuzwa icyo kibazo ibyo bibazo bimaze imyaka myinshi cyane rwose kandi nk'uko namwe mwabivuze
ngira n'ishure sinzi ko ibyo mpava n'ishure bizaba bihuye n'ibyumba jije nagerageje kumva ibice bice sinzi ko mwamwarimu mbajije yuko tumaze imyaka myinshi tuko turi muri urugamba rwanya ibiturire no kuzime no guse n'isago ry'amatungo ya leta yuko twadufise icizere ko tubona ko bishobora kuzohera kandi ko kibazo mwambaye
n'ico n'ico kibazo wacumvise duga ku ijambo
n'ico nyene
ego
murakoze twebwe twamana icizere ubukizero dufise n'irishaka tubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi afise n'irishaka tubona umushikiranganji uri hagati mu gihugu bafise tukizera neza yuko irisha kamwe ryobaho ryobandanya ubutungane bugakurikira ugakora akazi kabwo turibaza neza yuko bishoboka kugira turi gushobora kurwanywa mugabo icyo nabanda babwira cyoco murabona ko leta yagiriye muri icyo nokwita la logique du développement ukuvuga yagiye mu ntumbero yo ibintu bijyanye n'iterambere bizoshoboka yuko iterambere rishoboka igihe abantu biba amafaranga ya leta badakuwe muri leta abantu biba amafaranga ya leta bari mu ruhande badakuwe muri leta abantu bari mu bintu by'urudandazwa rw'isukari rw'isima rw'ibitoro n'ibindi bari muri leta badakuweyo ngo baje kudandaza gusa mugabo ntibaze kubifatanya ibyo bizogora ko imigambi y'iterambere tuyishyirira rero jyewe ndafite icyizigiro ni nacyo gituma mbere muyazi yuko nari imaze imyaka itari mike hanze ni mu bintu byantumye ngaruka mu bintu byantumye nza nicyo kizigiro nabonye yuko bishoboka naho biragoye nibyo mugabo kandi birashoboka
egome eme Pascal Nduwimana mu kane gato cyane rwose umushya ntahe Gabriel Fili yatekamo gasaba abanyagihugu umunyagihugu wese kuvuga igihe cyose abonye umuntu ariko arya ruswa cyanki atangira iturire ico kintu murabona ari kintu ishoboka mu Burundi
sinzi ko mabajije je wese nakumbise
neza eme Pascal
ego ndakumbuga ni birashoboka kandi bitaranatanguye ako urazi imbere twamutubona abafashwe bakavuga bati aha twafatiye idari byibwe ati nabantu ati banariye akara igipolisi OBR ubutungane rero byukuri turabona ko nkuko uyu mutumire nawe yizera ati ntawo bitakaza turabona ko ari byiza cyane kandi turabona ko abarundi byukuri ubu barafashe intumbero kandi bahigishijwe yuko ubutunzi ko ari igwabo rero jewe mvuga nti turabona ko intambwe cyane ko iyi ngendo ko ari inzi ko cyane kandi ko izobanaanya rero turabona ko ari byiza
tubihutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Elias muri neza muri neza Elias
amahoro amahoro neza
muri hehega Elias
sabge
muherereye hehe
kandi mukayanza aho biti kabarore
yego akandi kazina ninde
ni kumwe nayo
duga kwijambo ikibazo cy'imbyo turiko tuvuga kuri ruswa kuri ibiturire kandi gusesagura amatungo y'igihugu mu Burundi muri raporo iherutse gusohogwa n'ishyirahamwe Urukome duga kwijambo turi kumwe n'abashinga nayo babiri Gabriel Ufiri umukuru waryo tukaba turi kumwe kandi na Emi Pascal Nduwimana umukuru w'ishyirahamwe Mac duga kwijambo
murakoze cyane no kuvuga ikintu ibintu by'igiturire mu gihugu cy'u Burundi mbona kugira ngo gihere ni minga ndende si vuba cyane kuko turaje kuva mu 2025 kuduga kuva ku mukuru w'igihugu yahahora avuga ngo ibaye toleranse zero ngo ku bantu bagwanya ibiturire ubame ngo ku bantu bagira ibiturire ariko kugeza n'isaha tukaba tubona ibiturire mu Burundi byahiraye ntitubona ukuntu bizohera kabisa gusa barabivuga ku minwa ariko nta gikorwa turabye uyu mushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu ikintu yari karakora cyari cyo ariko nuko bavuga ariko tugategereza ko hari n'umutegetsi n'umwe yoba yafashwe ngo abazwe iby'igiturire kandi nta wundi biturire bireta ari hari hejuru mu nzego zo hejuru kuko mu bantu bato nta biturire cyane biriyo byatuma ubutunzi bw'igihugu buhungabana
urakoze Elias
rero ndacyabandanya kandi kagato gatonye
yego
cyo iyo ndaba aho kokono woheme Pascale na Rufyendi batume ngo bavuze ko ngo n'umunyagihugu wese ngaho wari ngo abonye uki giturire ngaze arajya akara ngo bere ngo cyangwa ngo igipolisi cyangwa ubutungane nta muntu muto yo kubaho kakota nkatwe bato two kubaho ngo tubonye runaka nk'akarorero ngo nka musameri cyangwa buramatari cyangwa inde ngo ari igiturire twobi uwo muntu muto yobivuga yobishikiriza hehe kayene aho bariko barashaka kuba nk'abatubeshe
reka
ngo muri sosumo ukuntu ibiturire byiraye bituma n'isukari itaboneka kandi mu Burundi isukari tevite kugeza n'isaha nta murundi n'umwe akinywa isukari aba muri butse ko isima tugiye hariya muri yashyirahamwe rihungura ifumbire naho nuko byose n'ibiturire biriho basanga biherera muri bariya abantu bo hejuru igiturire mu Burundi mbona kitashobora guhera kuba kabisa abategetsi bo hejuru ari bo biriho mu bantu bato tuzokwambanye n'icyonyango nk'uko murakoze
Elias mushyana Gabriel Fili Elias ari mu Kayanza asa n'uwacitse inkokora avuga ko giturire kidashobora gutuzwa mu Burundi akavuga ko atamutegetse n'umwe aba yoba yarari ibiturire amaze gufatwa aho muhavuga ko iki muraja no ku kindi kimvuyo ciwe aho yavuze ko bigoye ku munyagihugu asanzwe aja gushikiriza ivyo yabonye kubijanye na ruswa duga kwijamba
jewe sindi ko ndabumva byukuri sinzi kibazo kandi birashika kenshi sinzi nteri ngorane amatelefone yanje afise sinzi ndabumva sinumvise kibazo
na amatelefone yose murashaka kutuhi yindi telefone twa telefone umushyira ntahe Elias yari kuravuga ko mu Burundi bitoroshe ku munyagihugu asanzwe aja kurega nk'umutegetsi yabonye ari kwarya ruswa yavuze kandi ko mu gihe cyose atamutegetsi n'umwe arahagarikwa yoba yari ruswa ibibazo bya ruswa bizobandanya amuhavuga kwiki
nibaza ko mwaba murabaza mugenza ariko sindabumva kuri sinzi kibazo gihari
reka Emi Pascal duwe kuri ibyo bibazo byose
ubone nangwe cyane okay ubonye ngo arabumva
uratwumva mushya ntahe Gabriel Ufiri
bumva mugabo ndabumva vraiment ni kure cyane kandi
yego me
umva ibice bicumengo sinzi kiyazo kihari
Elias umunywa nyu radio w'ijwi rya Amerika avuze ko kugira ngo ibiturire bituzwe abategetsi bagize uruhara mu kurya ibiturire mu gusesagura amatungo y'igihugu bobanza guhagarikwa ariko avuga ko ivyo bidashika murabona ko ivyo vyoba ari nyishu
ah murakoze ikibazo ndacubise ngo muvuze ngo abategetsi ngo ntibahagarikwa ngo kubera kandi ngo aribo barya ibiturire ngo mugashe umuntu akurikira ari nyishu nibaza ko cyo bari cyo mu kibazo mubajije
duga ku ijambo ego
jewe nibaza yuko icyo ni kimwe mu nyishu nyinshi kuri giturire gifite inzira nyinshi cyane ibintu byo kwiba amafaranga ya leta bifite inzira nyinshi cyane nibaza yuko ubwa mbere nuko ubutungane bukora akazi kabwo hanyuma abakora ibindi bakabikora mugabo niyumvira yuko ubwa mbere ubutungane bugo hagomba kuba kimwe twita mu gifaransa le système national de l'intégrité ni ukuvuga yuko urwego rwose kubirura bagomba gukora akazi kabwo aho ushatse kuvuga ubutungane bugakora akazi kabwo inama nshingamateka gukora akazi kayo abamenyesha bagomba gukora akazi kabo aya mashyirahamwe ashaka gukora akazi kayo abo mu ntwaro bakora akazi kabo umuntu wese akoze akazi kiwe uko bitegerezwa ndemeza neza yuko ibiciro bishobora kugabanuka mugabo igihe tubona yuko abantu kuko nitubeshanye abantu bari muri leta nibo rwambere bategezwa kubanza gukozwa guhagarika ibiturire no mu butungane iyo bidakozwe ntibishobora gushoboka yuko ibiturire bishobora guhera abo rero bafite ibiturire bagomba kubanza kwigizwa igisho cyita prevention wo gushyira mu munyororo cyonyine ntibikwiye kuko icyo ni ikintu kiza igihe ibintu byose byaraniranye mugabo hagomba kuba bimwe bita gukinga
reka na Emi Pascal Ndubimana agira icyo avuze kubyashikirijwe na Elias avuga ko ubwa mbere na mbere mu gihe badahanye iby'akarorero bamwe mu bategetsi baja muri iyo nyifato yo kurya ibiturire gusesagura amatungo ya leta atakizogenda gire kandi nicavuze kuri icyo kibazo cyashikirijwe na Elias avuga ko bitoroshe ku munyagihugu asanzwe aja kurega umutegetsi yabonye ari mu byaruswa no kurya ibiturire duga ku ijambo mukanye gato Pascal
yego cyane nkuko uyu mugenzi na wavuze by'ukuri turaze njyewe ngo mvuga turaze muri iyi ntambwe y'ibireta nshasha turabona yuko by'ukuri hariho isura nziza ubwa mbere honshima yuko hariho ukubivuga kandi uhereye no ku nzego bakavuga bati ibiturira ati turabigwanya kandi abajeje intwaro mu ndongozi babijya ati ni ngombwa ko bahanwa kandi twebwe turanasima ko hariho abahanywe tukabona mbere yuko by'ukuri hariho n'umutegetsi ahanywe kandi ukumva ati uyunye twanse yuko hariho ibyukonona amatungo ataririza ubwambere hoho twebwe turabona tuti iyi bayiki ntambwe gusa hariho akabazo kahari nuko cumenga byose abantu ati bigire ko hagaca habaha ukwikeka abacanka abandi ukumva umuntu yuko azoryoherwa kumva ati ibi bintu birakoze kuko bumva ijambo iri zina ry'uyu muntu kanaka kanaka ndi karikeka atanahujije nawe ko afashwe ibi rero ngomba nse nuwosinyara ntihagire umuntu aza aritwaza amadina y'abacanka abandi nikeza rero kw'ibi bintu by'ubutungane kuko umuntu umwikeretse ukavuga ngo n'uyumye ashobora kuba ari mwaba ni ngombwa yuko uba waramufashe cyangwa amatohoza akaba akavuga ati uyu muntu yarasahuye amatungo ya leta rero ubu rero ndacyari intango kandi mbere nziza twebwe turashima yuko ubwa mbere leta ndongozi bundikije bavuga bati berekana raba ko atandongozi iriko iriba amatungo yanyu kandi n'umurongozi wacu na aturongoye ni kizigenza akabivugira ubwiwe akajya ahantu akanavuga ati uyu mugambi wa leta warasahuwe kandi abasahuye hariho abarerekera leta none ibi bintu byagiye hehe iyo ni intambwe nziza hanyuma kandi na Elias avuze ngo nta fidele afise ngo kubera ngo nta muntu ngo muto muto ngo yojya kara ngo abantu ngo ari kariba iyi rero iracyari ingorane yacu abarundi igihe utaramenya yuko naho ari ndongozi akorera wewe akorera twebwe ukavuga ati ndongozi twitoreye ntitwagutoye ngo utunyonye dutwibe twagutoye ngo utunganye ibyacu ukamukebura byanse ugashyikiriza imbere ati uyu muntu nyabuna raba ibi tubatera kamo yuko haba rero ukurereka twese ibyacu amatungo yacu nta muntu ariho ngaho navuga ngo atwara abandi atadutwara ibyacu ibyo sizo rero Elias abanyakayanza impara zose tujejwe twese kurereka amatungo yacu uburyo adasahurwa
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose turagaruka kandi kuri bimwe mu bivuze byerekeye uguta itangwa ry'amasoko naryo nyine riri mu bintu bisa n'ibirimo igifungo ari byo bimwe za ruswa ariko imbere yaho reka ijambo umunywanyi wacu Jean Long mwiriwe neza
Frederic
mwiriwe neza muhega Jean Long
ndi hei Kigali ngara bita ku mukuye
ni byiza cyane rwose akandi kazina kawe ninde
Krutus
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro turiko tuvuga ku bibazo bya ruswa kujya biturire no gusesagura mutungo w'igihugu mu Burundi muri raporo nshasha yasohowe nishyirahamwe urukome urafite ikibazo urafite icyumviro
okay ikibazo nshobora kukigira cyangwa n'igitekerezo
yego
kuko biragaragara neza ko wenda nkatwe hano mu Rwanda ruswa ni ikintu cya mbere cyacuwe ku rwego rugaragara ariko mu kintu kijyanye n'akazi bishoboka ko ishobora kuba ikirimo kuko hari abantu benshi batanga akazi ugasanga aricyo bagendeyeho wenda nkanjye nko ku kazi nkora k'ubwubatsi hari abantu benshi umuntu arakubwira ati ntabwo nzaguha ikiraka wenda utagize akantu ugura se cyangwa wenda utagize icyuma ukareba wenda ukavuga ati mfite kuba nkeneye akazi kandi nkeneye n'amafaranga kuba byose rero mbikeneye ngomba kugira ikintu ndamuha wenda kuba ndi bufate kugira ngo ngire icyo ndamura ariko ugatekereza nawe ukavuga ati se umunsi nzayamuha wenda nkagenda nkakora umunsi umwe ishingarukwe ntibizabigoranye ajye ugasanga ni ibintu wenda bidafite agaciro ahubwo ukavuga ati kugira ngo ni gutanga amafaranga wenda nishimiye akazi reka mbyihorere kugira ngo bibesha amahoro aho kugira ngo bizantandukanye na bagenzi banjye cyangwa sinzashwane nawe dupfuye ubusa. None ikindi kibazo nakibaza navuga nti wenda ko bishoboka wenda ko hano iwacu ko ruswa wenda iri ku kigero cyo hasi cyane aho mu Burundi kuyitanga se wenda birashoboka. Ese abayitanga bo ntabwo baba bafite kuko baba baciye mu nzira zinyuranye n'amategeko. Ese ikindi kibazo nakibaza kiravuga kiti abo bantu barimo kuyitanga ntabwo igihe gishobora kuzagera igihe kuyitanga kwabo kugahagarara noneho inzira bacagamo zikaba atari nzima. Ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo. Murakoze.
Murakoze Jean Longue ku bibazo mushikirije n'ibyimvuye mushikirije muvuze ko mu Rwanda ruswa isa niyagabanutse ego nivyo nko mu bihugu byinshi ruswa iriho ariko ugasanga urugero rwayo hari ururi hasi hari ururi hejuru bivuye ukuntu abanyagihugu nyine canke abategetsi babyifatamwo. Nashaka rero duhe ijambo Emi Pascal Bwaminamire turabe ko Gabriel Rusira zo batwumva agira ico avuze ku bibazo bibiri ashikirije mbega abatanga ruswa mu Burundi bayitanga bazi ko uwo bayiha hava yakira bidashobora kubagirira ingaruka mbi mbega abatanga ruswa barayitanga bazi ko bizotera bigahera bamaze gufata nk'iyo ngeso bazoyivamo gute. Duga ku ijambo Pascal Emi Pascal Nduwima.
Yego cyane erega hano twebwe turafite itegeko ry'uko utanga igiturire ucakira ko bahanwa bose ni itegeko riratomoye neza. Ariko rero hari akabazo ujya muntu agitanga abazirikana yuko uwo aza uwo banavuga ati no giha abari umuntu azi yuko akamufata kandi urumva kutofata igiturire ugitware ku muntu utazi ataco isa usana nawe. Niyo mpamvu rero habaho rero ukurereka ati nimurabe mbega aya masoko akangwa neza ati byinshi icanye ibibindi. Rero turavuga neza yuko igiturire n'ibindi ntambara navuze kare ko ari ntambara utagwana umwaka umwe imyaka ibiri itatu ngo ibe iheze kandi uzubaze no ku isi nta na hamwe zaraki ayijyana kuyijyana. Ariko twebwe turavuga ko turi ku rundi rwego vurema rukabije cyane kandi munaga akavuga ati ariko rero turashimira indongozi leta yuko ibibona kandi ikavuga ati bidutere imbere abarundi hariho igiturire. Iyo nayo ni izindi ntambwe umuntu atokwirengagiza iyo ari ndongozi abatwara bakabyubaka bakavuga bati twararose amahoro umutekano twese turi hamwe ariko hariho ikigo gituma atagutera imbere ni ibiturire. Bera ati umuntu aze hasi abigwanye. Ibi rero twebwe turafata ko ari intambwe ishimishije yaho abarongozi babivuga kandi bakavuga bati muri twebwe nyene indongozi abajya ibiturire nimubarare kandi twebwe jewe ndi ngaha amakuru n'amandayarabira hafi ingendo za kizigenza amanama akora hari habafashwe riga hariho n'abakuwe hakaba ukubogozwa ibyo ntibyaba kandi bagasurinya neza uyu muntu yagomba ati asise amakosa yo kunyonya ibitunga bya leta. Iyo nize ni ntambwe rero
ego reka nicyo kibazo
abishima ariko gatoya
ego
gatoya hariho ikintu ngomba ko nosurinya neza iri jambo ry'uko umuntu azobona yuko bafashe abajya ibiturire hagati habu kwitekana akaba mbere n'amazina kanaka. Ibyo rero nabyo si byo kuko umuntu ushobora no kuvuga uti yoba abijya amatungo afise ubirekere ubutungane amatohoza ibyo kwikeka abantu utabafashe ibi rero namakosa twebwe make turavuga tuti aya mazina uku kuvuga ngo aba naba utabafashe namakosa kandi n'icyaha ucutaka abana
egome ico ni kibazo ihambaye cyane gose usiyankahe Emmy Pascal Niwimana
akakavuye ngaha adakuwe sivyo
icyo nikibazo gihambaye cyane gose ushikirije ariko reka tusubire kwa Gabriel Rufyiri tumve ko yoba ashobora kutwumva neza cyane kugurusha umushyira ntahe ya telefoni mukanya Jean Longue yavuze ko yabaje kibazo gihambaye cyane gose kuko nkuko bishikirizwa no muri Apollo mwagize kenshi rakenshi usanga abavugwa arabatangiye iturire mbega ababitanga bobo ntiba bari mu makosa umushyira ntahe Rufyiri
bose bagira amakosa amategeko bwa mbere nagenda babwire yuko amategeko ari mu Burundi bwizashingiro n'ayandi mategeko ahana ku bijyanye n'abasahura amatungo ya leta haba mu biturire cyangwa mu kuyiba biciye mu byo baba bashinzwe uwa mbere abibazwa n'umuntu aserukira leta kuko niwe twita rodepote Le dépositaire de la fonction publique, si jamais on va la questionner. Où il y a mon ouvrier, a fait ce que vous voulez, urero ahanga mu bambere mugabo kandi amateka aragazwa ku muntu bafatikanya umwe kwita complice ni kuvuga rero gutaye igiturire ari wakinda ari no bose bahanga cyo kimwe mugabo rero nuko bari bo bivuze raporo dusohora nitwasohoye ivuga cyane abantu basahura amatungo ya leta abo rero usanga dufate nk'isoko ya leta ryari nko ku miliyari y'amafaranga y'amarundi bacisanga bacye bariduza bakarisha ku miliyari n'inusu ayurumba cyapa mu gihe cya leta urumva rero ko umunyagihugu wewe umuntu atari uwo muri leta ye ajamwo aje gusa kuduza iryo soko kandi bagaca basangira n'uwo muri leta urumva rero yuko byose bije biva mu mufuko
w'umunyagihugu
amategeko nk'uko twari tuvuga rero atomoye bahanwa bose kandi nta n'umwe ataba arimo ibyo ni ibintu bigaragara ndabakaro gasanzwe nko kuri iri soko ryavuzwe cyane ryo ku mpanda ryo kubaka baraje ku mpanda imiyaridi zirenga 50 hajya hariho amashyirahamwe yahawe iyo soko hariho nk'abantu icyo twakwita amantreprise amashyirahamwe yaje gukurikirana ingene yagize ibyigwa ubwa mbere hanyuma yaje gukurikirana ingene ibintu biri ku birubaka umwe bita suivi evaluation hariho amashyirahamwe babwita les fonctionnaires dirigeants abo muri leta bari bazwiwe ngo barabe ingene biriko biragenda harimo abantu benshi cyane
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose mushyira ntahe Gabriel Rufyiri icyo kibazo cyo gutanga amasoko no kurya ibituriye muri ubwo buryo turakigaruka ko ariko reka tubibutse ko muri kamarabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington ndetse mu Kirundi mu Kinyarwanda turi kumwe na Thierry Aishakiye mwiriwe neza
Frederic ndaramukije n'abatumiye
muri aho murakomeye
ego ndashima cyane
muri hega Thierry
y'ubujumbura mu Burundi.
Ego me nkuko mwabyumvise turiko tuvuga ku kibazo cha ruswa na ya raporo herutse gusohogwa na urukome duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turi kumwe na umushyirantahe Gabriel Rufyiri n'umushyirantahe Emmy Pascal Nduwimana.
Akumbure nkinguruke cyane kuri kino kiganiro ariko nkingurukira bimwe byimaze mu mutima wanje Gabriel Rufyiri ku buryo budasanzwe yitanga cyangwa amaze n'igihe kirekire yitangamo gushika naho ubona ko yitanga bimwe byo kwiheba ndamukengurukiye nibaza ko notera kamu n'abarundi bose ko twamufatira ko kugira ngo dushobore kugwanira itunga ry'igihugu kuko ritwerekeye twese tengira ko rero ndanamubaza ikibazo kimwe aradukinyishura mu madamu avunaguye hari uwavuze ati abanyagihugu bade barabishyira habona bade baravuga badomo urutoki ko babona ari karatesa ku bitunga by'igihugu. Gabriel Kire karabikora abona ko ntakinya abikora atawe ari ka ariyumvira cyane ubundi ngo yumugirira nabi. Icyo kintu kubwiwe abona abarundi kokora gute kugira ngo kirwanye kirandurane n'imizi kubera ko bigaragara ko hari ubwoba ariko kuri karagusahura nta bwiza bagira ubwoba ugusahura aje kugusahura twa wabwiza guhaguruka nk'umugabo kubwiye wabona abarundi bokora gute ho kugwiki kugira abarundi biyumvemo ko iyo ngeso tubwiriza kuyifata y'ukurwana no guharanira itunga ry'igihugu ama Gabriel Kirinda mukenguru telefone n'amahaporo bakora ariko hari ahantu nshika nkibaza mbega aya maraporo iyo bari kubarayasohora barashikira abategetsi cyane cyane ye nyakubaha umukuru w'igihugu Gabriel Kirinda barafata akanya ngo amusabe audience babonane ama amupresente raporo nimba ndiko ndumva ndetse muri iyo raporo nsengomba kubibaza muri iyo raporo baba batomora akabaho igicapu cy'ingene igiturage gishobora kugwanywa ikarandurana n'imizi kuko leta iragira politike yayo mugamashyirahamwe mwe nayo adafitano namwe yegamiye aratomora neza ati kugira ibi bintu biranduranwa n'imizi tugataho twegamiye tubona nkokora gutya bagakorana dokima ibaho leta kumbure ikayikorera ko kumbure no gutekorera ko numutse ariko ejo hadi yashobora kuyimbira ko sinzi ahangira Gabriel Kirinda kwanyishura ama ari umutumire mu kisengaha kwa Pascal akina ikaravuga ati abanyagihugu bakwiye kubahuka bakabivuga kubahuka ni kimwe ariko hari ikintu mora nibaza ujya kuyamiriza ikintu ukiya mu muntu ejo bukeye ukadumona mbere wa muntu yashinzwe hamwe mu mabanga akomeye utubona umenga wewe witeye ikibazo niho bishika barundi ukamenya umanyimo bafite ubwoba ariko nariko niyumvira nti iyo bari ko baravuga ibintu nk'ibi uyu muntu nimba yegereye intwaro barashobora kwiyumvira batireka turabe twebwe nk'abategetsi umuntu yavuze kino kintu tumuhane koko ariko hari aho usanga ibyo bibaho nagomba ndamwibarize hari amakuru yabafite yuko hari abategetsi babaho bakadomwa ko rutoki ndetse bakanahagarikwa bamwe bakabogozwa bagashikwa mu mabohero ariko ejo bukekaza wisanga wa muntu yari ariko ndetse ashinzwe amwe mu yandi mabanga abanyagihugu batabanje mbwa bagasanga amabanga ahambaye bituma mbere bandanya sesagura rya tunga ry'igihugu.
Murakoze Thierry Aishaki ibibazo byiza cyane rwose ubwa mbere na mbere murashima umwete wa Gabriel Ufiri mu gukora ibyo ariko arakora hanyuma ukaba mwamubaje n'ikibazo nashakanda mwakanya atishure ikibazo cya mbere mwamubaje nuko niba aho arashikira abategetsi bakayaga ku byerekeye raport bakayaga n'ibyerekeye ibyo yatohoje mushyira nta Gabriel Ufiri mu kanya gatoya cyane rwose muze muravura amajambo duga ku ijambo
turaya turayaga ibyo byo no kubabwira ko tubivugana ko nta aho nta kibazo na kimwe kihari by'ukuri abantu ku ngero z'inzego zose turabivugana ko ahantu tubona akiri ikibazo ningene inyishu z'ibyo by'ibibazo biba biri muri raporo bitogwa mugabo ibyo turabivugana ko ikigira kabiri yavuze ni uko muri raporo turavuga ibikorwa mugiye kuraba mu mpera nk'iyi raporo twagizigize n'impapuro zishika 57 turavuga rero neza na neza ibyo kugwa nabo bikora ibyo rero byose biba birimo nta raporo n'umwe dusohora kuko twebwe ntituva gusa kugira ngo tuvuge bibi tuvuga ibibazo bihari n'ingene byotora umuti ibyo turabivuga cyane ingene byokogwa hanyuma muti abanyagihugu nibyo barafite ubwoba biraboneka mugabo kandi bagomba gukera ubwoba kugira ngo kuko umeje kubabwira mu nzigo shingiro dufate kumwe bamwe twari tuvuze le detenteur de l'autorité publique aba bafite autorité bagomba kumva yuko ari bafite izo kuzwa mu ba mbere ni ukuvuga abasuku b'abanyagihugu ko aribo ba mbere basaba kugwanya icyo gituma ubwo abanyagihugu nabo nk'uko nari bivuze mu nzigo shingiro mu gihe bitatu n'icyebere bahubwo bubasha bagomba nabone kubibwa kandi bashingira itunga ry'igihugu batabikoze ni ukuvuga ko baba badakoze ibyo amateka bagomba ko abategeka rero mu ijambo rimwe ni uko umwe wese agomba gukora ibyo ajejwe kugira ngo Burundi bwitwe igihugu kirangwamo intwari ibereye
egome mu kanya turashikira ikibazo yabajije cerekeye ukuntu nk'ubuhinga canke ibintu mufise mwushikiriza byotuma ruswa igigwa umuziro icyo nico kibazo tuzakurangiriza ko ariko nagomba mpene jambo Aimé Pascal Nduwimana nawe nyene ishure kibazo cabajijwe na Thierry Aishakiye avuga ati mbega uwo mwete musaba abanyagihugu mu gihe bagiye kugira ibyo bashikirije bibeze nk'ibirego hanyu gasanga nabo barize balonse n'ibindi biti muhamuzi mufite urutonde rw'abategetsi bo babanze gufatwa bagize baruswa duga ku jambo Aime Pascal Ndwimana
ego cyane hariho akabade kamwe uyu muvandimwe ati akishura avuga atabarundi nibahe ebugoba ati badenonce ibibaye kuko naho nyine ari urugamba kandi ari urwatwe rero hariho uyu mutumire no nyine yaba telefone avuga akajambo kamwe ngo agira ngo yibaze ngo ntatweze ngo turi impande ngo y'ubutegetsi twegereye ako kajambo abakagobetse nk'ukuntu abarundi twese twegereye ubutegetsi kuko ari ubwo twitoreye akonye abarakantagira acomeke ngo nyene kiwe ngo twegereye nawe arabyegereye kuko yama abyitura hajya aba Bujumbura rero akabazo nawe abagiga si hari abantudi ari Bujumbura ngaha ibiba byose arabizi yuko hariho abamaze kuba bagogozwa bakurugwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu abo sino batsubiramwo umuntu ari mu ijuru atabizi ari Bujumbura arabizi ko ari benshi cyane atize
madenyeshe
dereyo ubutegetsi naho abarundi twese turabyegereye kuko ari ubwo twitoreye murakoze
cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Araj mwiriwe neza mwiriwe neza amazina yawe yose ni indiga Araj
ni Mat Araj
muherehe muri hehe
mu Bugesera gihugu Rwanda
mugiye gucu Rwanda ikaze mu kiganiro muri sanga murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gatoyi cyane rwose turi kumwe n'abashinya ntaye babiri Gabriel Ufiri na Aime Pascal Ndwimana turi ko tuvuga cyane cyane kuvyerekeye ikibazo cha ruswa cyatangajwe muri raporo nshasha mu Burundi
yego mbanje gushimira abatumirwa cyane cyane Gabriel Ufiri kuri iyo raporo yasohoye ariko je ucyumviro cyane cyari ni byiza gusohora iyo raporo ni byiza ariko igihe cyose azoha gisohoka amaraporo ariko ata abantu badumwa ku rutoki ngo runaka na runaka bashe kunyuruza itunga ry'igihugu ngo babasishe abanyagihugu babamenye ku buryo n'undi yarafise n'akangonongono ko kubikora atesha ukwe yumve yuko yihemukiye arimukiye n'izina ry'iwe adashobora gusubira kugira akazaro nka muri leta cyangwa ikindi gikorwa kigiraho gihuriye n'igihugu n'ubundi babasoma bazoguma bagifise za nguvu ikibazo nibaza rero nashaka kubaza abo batumire ni gute wa muntu ashikirije wari ibiturire wewe bamuproteje mu buryo bw'amategeko ni gute je umunyagihugu wo hasi nshobora kuvuga ngo runaka yansabye igiturire ngiye gusaba serivisi nemererwa n'amategeko nzoprotejwa nandi gihe nzotanga runaka bitari muri ya nzira je numva bari gushyiraho nk'inzira itari direct iterekana ngo ni naka yatanze runaka yuko yashoboye kwiba ce kumwaka igiturire kugira uwo munyagihugu yumve ko yisanzuye ashobora kwerekana uko ari runaka mu gihe bitaruko buri gihe abanyagihugu bose bazoka amafisi ubwoba bwo kwerekana babasuma kuko babasuma bazoba bari hejuru bakora muri izo nzego za leta sho kugira nabo umwanya n'umwanya
ibibazo byiza cyane ngo se ahaje reka duhe ijambo Gabriel Ufiri ubwambere avuge cyane cyane kubyerekeye uko kudomakuru toki abantu bikekwa cyane bamaze gutohozwa ko bakoze bagize ruswa mu kanya gatoyi cyane rwose muce mujana no kuri ico kindi kibazo cinzira reka cy'ukuntu utanze amakuru nk'ayo kingirwa mu kanya gatoyi cyane rwose muno tumwe
ikibazo abajije ni kibazo gikomeye ariko kandi amategeko mpuzamakungu yo gwanya igiturire yaoni amategeko ya Afrika y'ugwanya igiturire amategeko y'u Burundi byose birakingira umuntu atavuze umuntu yari igiturire niyo ugirirwa gitanga ico giturire ugacufata ibimenyetso byo tukabishikiriza inzego zibijejwe
we ubukiringi bera kimwe ubazwa niko amategeko avuga kuko uba wafashije rero amategeko arabikora mugabo kubera ingufu abasuma bafise bakoresha ibishyo bwose bushobora kugira ngo abo bantu badenonsa bari bagira ingorane kuko usanga abo bantu bakoresha amafaranga kandi bakaba bafite amafaranga menshi ariko amategeko uburyo bw'amategeko abo bantu bagira denonsiyasiyo bagomba kuba bakingiwe n'inzego zikabakingira mugabo kubera ingufu z'abasuma biragora kenshi
mukanya turagaruka kuri mwebwe Aime Pascal Nduwimana ariko reka tubanze duhe ijambo Edouard mwiriwe neza
mwiriwe neza Frederic
mwiriwe neza muri hega Edouard
ba
muri hehe
Muyinga
kandi kazina ninde mukanya gato
ba
akandi kazina kawe ninde
Ntakirutimana
duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turi ko tuvuga kuri raporo yasohowe n'ishyirahamwe Orukome yerekeye ruswa ku ry'ibiturire no gusesagura amatungo ya leta duga ku ijambo mu kane gatoya cyane rwose ikibazo cy'imbiro
raporo twese twarayibonye kuri ku marezo sosho kandi na son excellence ntahengesha nakuvuga ko abanyana itungo ry'igihugu bahari gusa ikibazo cyari ni uko abo nyine barinyanora bafite ingufu nyinshi ku buryo kubarwanya biba bitoroshe icyo mbona n'icyumviro natanga mbona ingufu ubutungane bukigenga by'ukuri bukagira ingufu ku bantu bose ntagire abagihagiriho amategeko komsa abarinyonoye bakamenyekana nabo baba bake naho yo umwe akamenyekana agahanwa uno munsi ejo abandi badotinya ko abazaba babonye yuko uwa mbere yahanuwe mugihe bazaba bafite ingufu nyinshi gusumba n'ubutungane bizogorana kugira iyo ngeso ishobore gutuzwa
murakoze Edouard kimwe mu bintu bishobora kuba byotuza ruswa kurya ibiturire no gusesagura umutungo w'igihugu nk'uko Edouard abishikirije icyo kibazo turakibera kwa ko mukanya ariko Pascal Aime Pascal Nduwimana araje yabaje ikibazo gihambaye cyane rwose umuntu atanze amakuru ya ruswa arega abatetsi yokinyirwa gute turetse amategeko umushyira ntahe rufyiri yavuga
bo leka bera donc ndiha nakubahwa harageze naho na Sonic Finance wewe nyene atanga akanimero kiwe ibyo byose biri muri iki kintu yuko inkuru ishikirawe kandi byamabyana kozwe acaravuga akabashikiranya nzimwe n'inzego zose mutange amanimero y'amatelefone yanyu ibyo rero byaranakemuwe rero umuntu afite inkuru arafite ireme agitanga kandi akanakingirwa ushaka ariko ngo mbashyire akantu kamwe mu munota umwe ibi bintu byiza biravugwa ku bantu batohoza abasahura ituka rya leta hariho imvugo ngo akagwi k'abasuma batunze inguvu leta ibi bimaze imyaka indenga cumi yama ngo akagwi k'abasuma basumba leta ubu turasabye twebwe amatohoza akogwa ubu turakeneye amazina yabo ari akompanye n'ibyemezo yuko aribo basahura kuko haca haba ukwitekana amapolemike Orikome rero itomore ku maraporo ikora ubizotuzanire amazina yabo n'ibyo bize murakoze
murakoze be Pascal Nduwimana reka dusozere duhe ijambo umushyira ntahe Gabriel Rufyiri agira icyo avuze cyane cyane ku byabajijwe n'abamwe mu banywa nyuma y'iradiyo Ijwi ry'Amerika inzira nyakuri eka ingingo zimwe mu ngingo zikomeye zofatwa kugira ngo eka impanuro canke amateka ashirwaho ashirwe mu ngiro kugira ngo ruswa kugira iturire gusesagura umutungo w'igihugu bibe ibintu byo muri kahise bizobe ari bintu bitakivugwa mu Burundi hoko gwiki hari ivyimviro mushikiriza mu kanya gato duga ku ijambo
nagira amaze sabe Pascal nyamba abo basuma nyine batamutumye kubavugira ahubwo abari wabivuga kuko twe tumaze imyaka irenga 20 turi muri uru rugamba natubwire ko ari mu mashyirahamwe yigenga natubwire idosiye baramaze gukora ko turi muso mu kiganiro tubwite twebwe mushyiramo igihe turamaze gukora idosiye imwe kuko menga ahubwo nako kagukaba kubamutumye kubavugira je ndisho ndiko ndamuriko ndamwumviza n'ibyo numbi hanyuma sinjire kwakira henyuze n'ibyo mukuru w'igihugu havuga ndiko ndamwumviriza numva umengo ibyo mukuru w'igihugu avuga ibyo mushikiranganje wino hagati mu gihugu avuga ibyo wa umushikiranganje w'uburimya avuga umengo wewe ntajumva sinabwo ngataki ba Burundi ngarabuvuye nibyo biriko birantangaza ibintu numvise ariko aravuga icyo ni cyambere kigira kabiri kuri kimuvuze twebwe twibaza yuko ibyo kogwa ari ibintu bisanzwe cyane kuko ariko turabivuga n'indi ntumbero mukuru ko yafashe yuko intwari rero igomba gutsimbatara kandi abarundi bose tukamufasha tukamushigikira mugabo numvise umengo Pascal ntari muri iyo ntumbero yo gushigikira umukuru w'igihugu rero
ibintu Pascal Ndibimana yashikirije yavuze ko bakwiye kudoma ku rutoki nk'uko byatangajwe na bamwe mu bakunzi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika babaje ibibazo. Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose, nibaza ko tuzogaruka ko Emmy Pascal azoronka akanya ko gusubira gusigura. Reka n'umushyira ntahe Gabriel Rufiri nawe nyine tuzasubira tumutumire. Turabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika. Turashimiye n'abanywanyi bose batelefonye eka bakaduha nimero zabo tukabaha ijambo. Turashimiye Fatuma Karara yatunganije ikiganiro. Turabashimiye mwese, mugire amahoro n'umugoroba mwiza.